Twashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda muratwumva Tankomanzi kuri FM ya Voice of Muhabura 88 n'ibice 9 I Kisoro no micungararo yaho. Kwisi hose tu live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Facebook, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Icuno munsi rero kiremesherejwe muri studio y'intwi.
Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain.
Nuko rero salut les amoureux na karimbo ka Joy Dassin bivuga ngo ndaramukije abakundana. Urasa umukunzi nta ofise uro musi muri isanga tuza kuyaga kuvya urukundo. Joy Dassin arabitwindijemo muri salut les amoureux. Uremera none ko kuranga umukunzi bikora canke ntuvyemera. Ikigo cyo mu Faransa, Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques, cerekana ko imyaka yo kubaka urugo ku bakobwa muri rusange igeze kuri 37, ku bahungu ikaba 44. Hinge gato tuduze kano karirimbo hamace tugaruka gato kuko muhinga bw'ivyuma bariko batubwira ko hariho abo tutariko turumvikana neza.
Demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres.
Nuko rero ni Joy Dassin mu karimbo kiwe salut les amoureux. Nariko ndabaza nimba wemera ko ukuranga umukunzi bikora canke utavyemera ko bikora. Turabigaruka ko muri isanga y'ino munsi. Ikigo cyo mu Faransa, Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques, cerekana ko imyaka yo kubaka urugo ku bakobwa muri rusange igeze kuri 37, ku bahungu ikaba 44. Ubu abakiri bato bubaka izabo mu myaka yegeye imbere ugeranije n'abakera, bivuye kubura akazi kubakaronka kakabatwara bakibagira kubakaronka kakabatwara bakibagira iby'urukundo, kumara umwanya munini mu mashure no kuba barakundanye ariko bakaja gutandukanywa n'ubuzima aho baja mu mabanga mu mahanga kurondera ico rirenza. Muri isanga y'ino munsi twatumiye umenyeshamakuru yigenga Josephine Johnson Nkunzimana aheruka gutanguza urubuga rwitwa Kanjenje. Kanjenje rero ruhurira ko abarondera abakunzi waburi mu mahanga no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Turabigaruka ko uno munsi. Josephine Johnson Nkunzimana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha kanya kugira ngo tuyage kuvya Kanjenje uri ngaho I Buruseli mu Bubiligi.
ndakuramukije Diane ndaramukije namwe mwese muri ko murumviriza izwi rya America nkabanda bishije kaze namwe muri kino kigadero kugira tuze gushora kuganira kubijanye na kanje njura kose
ego turakwipfurije urukundo ko rugusaga mu mpande zose nimba ufise canke sinzi
njewe ndavuga ko satire nabe yuko byoza mu nzira
ego jensi nari mvuze ko uri umumenyeshamakuru yigenga ariko uranateza ijwi ku binyamakuru bitandukanye ubu utiza ijwi ryawe hehe ga jensi
kuganisha ibintu byose bashaka ni ukuvuga amastudio bashaka gukora n'amastudio ndafite apartement
ndumva muhinga bw'ivyuma I telefone ya Jones itarikira kunda neza Jones ahantu hagaze urashobora kuraba ingene uguma wegera aho utari kugira ngo twumve ko twumvikana neza ari wambwiye muhinga bw'ivyuma ko tariko turakumva ari kubunye numve ko twumvikana uratwumvaga Jones
yego ndo ndabumva neza ndiko ndabumva neza
ubu natwe turakumva guma ho nyene rero yego ariko tubwira kwijwi uritiza
ijwi ryanjye ndaritiza abasanzwe bahanisha ibintu no kuvuga amapublicite ndaritiza kandi metaje inzamba agatika kawe aho mporashikiriza amakuru mu kirundi cyangwa mu rurimi rw'igifaransa
uno munsi rero turi muri kanjenje tuza kuvugana ku bya kanjenje ku by'urukundo Jodasa yatanguye adufasha kwinjira avuga ngo salut les amoureux aho muri hose rero uno munsi tuvugana iby'urukundo urafise ntufise abaranga muremera ko bibaho canke bitabaho Jones arabitubwira ariko kanjenje Jones ko iki zina kanjenje kera tukiri bato hari imikino twakina tubwa kanjenje karirangura katika nibyonye canke ni bitandukanye bindi kanjenje kubera iki
ijambo kanjenje ryanjemo gutyo oya turi kumwe n'ubusanzwe akora kuri radio Rema FM aho itseganiro nari nagitanguze nibaza ko hari mu kwezi kw'icyenda mu 2008 aho nari nsanzwe ndi umumenyeshamakuru muri Rema FM mama turi kumwe na Willy Nyamitwe icyo gihe yaratwara yari mu barongoye Rema FM turiyumvira byarimvira ikiganiro hama turi ko turaganira ku bijyanye n'izina twese duhuriza kuri kanjenje kujya uvuga ati ndatagura kanjenje katikanengura n'uzi uza kugwa ko ariko baba bari benshi ko n'ubundi ari umukobwa ukimwa n'abantu benshi kandi ukurikirwa n'abantu benshi ariko hasata mu mukagira uwucaguye ati n'uyu icyo kiganiro rero kitwa kanjenje hama nanjye mu nyuma nkaba nashaka kukigarukana ariko nka groupe ya WhatsApp kandi na page ya Twitter kugira umuntu uwo ari we wese ari mu Burundi ari mu Rwanda ari muri Afrika ari Burayi ahantu hose ku isi yose umuntu azosobore guhuza n'uwundi bahuriye muri group bashobora kuganira bagahuza bakubaka nk'ibizo bibahere byiza cyane
None ga Jones urumva uravuga ngo ni uwo mukino twa tuzi nk'uko utori ikintu mugabo ni nka tombora tombora bya bindi uravuga ati ndatoye sinzi ko ntoye neza canke ntoye nabi ibyo bya kanjenje duhava tuvuga ngo abazuhurira ngaho bazoba bari muri tombora ushobora gutombora neza canke ukazotombora nabi bizogenda gute
urumva ibintu byo kuzima nta ubizi nuze hari umuririmbyi w'umurundi yitwa Big Fizz niwe yigeze kurimba ngo maisha ni karata kuna kupata na kukosa ngo ubuzima ni karata hariho kuronka no kutaronka urumva uzosobora kukizamo uronke cyangwa usobore kubura ni nka kujya n'uwo wakora warasinye ukibaza ngo singeso nziza ugiye kumuraba ugasanga finalement asingeso mbi ni nka kujya ukundana mukamarana iminsi ariko ukabona ko mutahuje sinema mukava urumva bizovana n'umuntu umuntu wese aje azoba azi yuko ashobora kuronkamo nk'uko rero nk'ahandi ushobora kuza muri kanzize n'uronke muri kanzize ariko itiza nuko wowe uje kurondera ukishyiramo kuze kurondera il faut être émotionnellement libre ukaza uje kwishyiramo kuze kurondera kandi ushobora no kubura kubera hariho abantu peut-être mudahuje sima muri kanzize muhuriyemo
hama rero iyo kanjenje bigenda gute umuntu murarabi imyaka mukashakure bure tubwira ingene kanjenje bigenda kuva umuntu yashaka kujamwo gushika tora umukunzi hama agakinduru yamaze kumutora canke baragumamo bagafasha abandi tubwire ikora gute rero
urumva muri kanjenje umuntu ariyandikisha ariko nimero ya telefone itangwa na 229 nimero ya WhatsApp umuntu arashaka kwandika message akavuga ati jewe nanifuza kwinjira yinjiye rero jese ndamushyira muri groupe ya WhatsApp muri iyo gupu ya WhatsApp rero harimo n'abandi muri yo gupfa WhatsApp ni uza kurondera ati uyu ni sawa uyu si sawa nokuvuga ko hinjiramo gusa abantu babaserimase ibyo je tiens le préciser urasa kubura mu divorce uza ku wundi mugore wundi ibyo nibisanzwe hariho na ba divorce bagasura ku ruhande bagore baka nawe nyine no bisanzwe ariko ntiyagira uvuga ngo ali marié par exemple ngo azoza ngo azikwinjira muri kandidate uko kanjenze niyo abaserimase niyo bari kubarondera kubaka apana abifuza kuja gusambura cyangwa abandi bifuza ibindi nkeje naronse umuntu anyandikira arambwiriza kuri ati jewe natakote ko turigumaniye gutya ariko si ukubaka rimwe na rimwe tuza turabonana tujyohegwe hamwe hama biherere ngaho ica kanjenje si uko kanje no kuza kurondera umuntu ufise intention yuko uzakuba
none Jones hama ugaca ubimenya gute nk'ubu jewe nibere Washington DC wowe uza kumenya gute ko Diane ari marié canke atari marié ndi célibataire ntari célibataire ndi divorce ntari divorce hari intu bitavugirwa ku mugaragara uzomenya gute ko uri muri Sudan n'uri muri Afrika y'Epfo abazorinda kukwereka ati general nta nda bintu kizanje nta bague certificat mariage uzoyikura hehe kuri bizogenda gute kugira ngo ushishoze ayo makuru yuko yubatse canke atubatse
Diane isi ni no ya wowe una uri Washington jewe nabisatse nakurondeye neza ndashaka kumenya abo mugendana abo muvugana abo mwitsarana n'isaba kubura umuntu numwe ashobora kuba akuzi cyangwa izina ryawe cyangwa ngo tureke kukurondera kuri Google ubwo n'uhinga tutaragera ko novuga nti iyo nivu sindayigera ko yukuvuga yuko niyo ufite umuntu wese aza kugushaka kwiwe ariko tonse natwaho tugeza mu kuraba yuko yoba yubatse gatubase aho hariho abashaka kudutsamo ariko jewe tuganiriye ndumva etafe y'umuntu hari nabambwira nize numva nturagira kugira mariage wewe
imbere yuko
ariko kumva ko atari ari ubube
imbere yuko mushamuri kanjenje mubanza kuvugana mukagirana ibiganiro
yego je tubanza kuganira kandi urumva ico no kugira nuko kanjenje niragira kuri nivo aho twovuga tuti reka dutume umuntu hari yaje kuverifya ko uwo muntu abaho atari catfish cyangwa ibikene biki ubwo rugere nago turagira ariko turashobora kumenya kubera abandi bantu bahaba kanjenje kwandika ndamaze kwandika ama message menshi mu kirundi mu gifaransa mbere no mu cyongereza ariko nukuvuga ko tuzoverifya gushika kuri nivo tugera ko ariko usanzwe yubatse
nikuraza kutubwira turaza guca tubigaruka kutubwira irenge n'utuhavuga huza nimba umwashiramo ifoto unda kagira gute urabitubwira byose ariko ari benshi base ibazo babaza turahera kuri Siriro ikaze ku ijwi rya Amerika
Muraoneza Diane
ndaho ndashima Siriro kanjenje wayumvise wengira urubatse no
nabanje kubasuhuza mu nino mutumirwa wanyu kandi mbashimira cyane kuri iyo nsanganyamatsiko mwaduhaye uyu munsi yo kuganiraho
akabazo kawe kuri kandi
natangiye mutubaza ngo ese kurangira umugeni bira mu kibazo iratitire mwatangije
twabajije umukunzi ntiturashika by'ubugeni bibanziriza ku bukunzi nimba n'uwo mukunzi
mukunzi ariko kandi nanone ni nawe uvamo urumva ntabwo ari abakunzi gukunda na bisanzwe no gukundana n'ubundi tekereza ko bashaka kuba abana bira bintu birashoboka cyane ko umuntu ashobora kuba yakurangira kandi uwo akurangiye bikaba byahura cyane ko niba umuntu akurangiye umuntu akakubwira kubigaragarira amaso uko uwo muntu yitwara abasha kuhahuza n'indi mukaganira maze uwo mutumirwa ni iki ngiki ntabwo mbasha kukurura neza ngo mbyumve neza ukuntu abantu hari abantu baba bafite ingo agashobora kuba yabyinjiramo nyamara akaba yazi yitwikiriye irindi zina cyangwa se ukundi kuntu ku buryo n'abantu bashobora kuba ari inshuti ze badashobora kuba bamumenye kuko hari abantu tujye tubona ariko ukaba utamenya niba yubatse urugo ariye cyangwa se ari simba ukibaza rero uwo muntu icyo gihe usanze ari mariye bigenda bite ikindi nagira ngo mumubaze ese hari amakupure baba barahuje ese bamaze igihe kingana iki
batangije
uwo mushinga kuko nino mu Rwanda hari uwigeze kubigira niwe aryita ndangira umugeni ntawe nzi iherezo ryaje ko byaje kugenda hanyuma we uwo mutumirwa nansubize kuri uko tuntu
urakoze akabazo ka mbere mugakora dusebe yanshi sinzi ko Jones aza kugaruka ko yari wari wabyishye Jones kiretse ushaka kusubira kubitomora mugaba ka kabiri ko kati hari aho abo bumaze guhuza
ego ego icya mbere no kubizanye n'ivyo aravuze ko babasa kuba bari marié ubu yariho na Afrika cyitwa collab inomero yose usizemo urabona umuntu uko yitwa n'ifoto y'ikaza ibintu byose tuzogerageza ariko uri marié ntuzari ikibazo cya kabiri nabo bazize ngo hariho abamaze guhuza ndiye nagiye ndakubwira ko ariho n'abagize mariage muri Kanzenze igitangura kuri Rema FM kandi baronse abantu bubakana bubatse bari marié uno munsi bafite n'abana hari abantu benshi cyane ikiganiro cyakunzwe cyane abantu benshi bagasobora guhuza kandi hari benshi bahujije
reka tuje kuwitwa Jean-Claude nawe Jean-Claude kaze ku ijwi ry'Amerika
yego ndabumva
uhererega Jean-Claude
merere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akarere ni Masisi
muvuga make
nayi ntambara tu
ariko uno munsi ntacu reka tubaruhurire gato tuje mu y'urukundo akabazo kwa Josephine Johnson Nkunzimana kuvya kanjende canke kuvya ba kuvy'urukundo muri rusangi biciye muri urubuga rwiwe ruzoza rurahuza abipfuza kuronka abakunzi
yego nagira urari rero waje kubivugaho nyine najya ko kantu kera nyine tukira abana ndega mbona tubikoranye tugakora kanjenje ubwo twabaga twubitse ibiganza hasi umwe dukoraho wokaguyeho akongera akabirindura ikiganza tugakongera akabararirimba iyo kanjenje ariko naho ndikuntu nyine uyu mutumirwa yaje kubitekereza kugira ngo aze kumushinga nyine kiriya kitwa kite kanjenje ariko ako nari nshaka kumubaza ese hari birashoboka ko haba harimo abahuye bakabana bigashoboka ubu tuvuge njye nibereye wende no muri Congo wende ndayibereye muri Amerika si byashoboka ko twakundana tukabana tu mbese nabihereza ingero niba hari abo wenda ababanyi bari kumwe bubakanye bari kumwe n'ubungu
urakoze yaraheje kukishura ariko candaka guhindukiriza ukundi kugira dutere imbere tuja mu tuje imbere mu kiganiro tutajinyo murakoze cyane Jean-Claude ngaho Masisi
yego
Jonte wari wamaze kuvyishura ko ari ho abamaze guhura bakanazubaka ariko nuririye ku kibazo ciwe reka mbaze uhuza gute Burundi Rwanda Amerika canke imipaka uravanga ntucagura mu guhuza bakugana barakubwira ati je nishakira diaspora wundi ati nshaka kavukire hari yabigenda gute ni kubihugu canke uravanga vanga
ibintu biravanze kubera umurundi asobora kuvuga urumva ni groupe urabonamo nimero y'umuntu babona ifoto yiwe yashizemo wowe ukavuga ati wenda mushimye reka bariwe tuganira nubwo ni wowe nyine davoro witsagura ubushaka ariko itse nabonye benshi baratsena inbox iwanje kugira bambwire ati zewe ushaka mu diaspora sinzi icyo bariye kuva diaspora dore abantu bakiri muri Afurika sinzi ko ari bya bindi byo kuvuga ati saka viza sakuza kunura ngaha aya ariko ikibonekeje ni uko benshi babashaka diaspora ama ikintu wamenya ni uko nk'abantu twebwe dusanzwe turi buraya turi amoke y'urukundo kubera tudafite abantu twaronse twabarongenga iyo uba ushaka umuntu wo ngaha uramubura kuko iburaya abubaka ni bake zematse imyaka itanu ituma na kanzenze nayitanguze le 31 May 2024 ko ariwo munsi nari nkwigize imyaka itanu maze iburaya maze kuza muri mariage zitatu gusa utanda umuntu azwi bishobora kuba yimvitse mu mariage menshi ngaha engagement ya mariage ni ikintu gitinyitse cyane gose
ni ukuvuga nta bakunzi bahari amabarabara ingene bayuzuye mu mametero na hehe aho muca hose ga Johnson ingene muba bavuga ngo muratagatse urabura umuntu akubwira ngo bite reka tu
urumva
byangirahe
abakuraba bakundira gakora wambaye neza abo baruzuye abasaka juste ko mujyamana abo baruzuye abashaka byanda gutakiye hirya no hino imbura kimazi ingwiza murongo abo turabuzuje n'ukuri abo baruzuye ariko gupropoza mariage mu kintu kiri serieux tubane ni bati abakobwa bese arakura akarindira akabura nansomye muvye mwandise yuko situyo mu Faransa ivuga yuko ubu ya mariage abantu batangura kwimvira kuba katwa fetso abagore kubagabo rahabwa konta yuko kera ivyo bitaba kera umukobwa ahejeje secondaire cyagaheza university ubwo niyo yabagiye nta mukobwa muvuga antrogemi arumbira ubu ari ku muntu hagira no kubiya 50 saharaje
none siko kiriya kigo kiravuga cyagaruka kikavuga ngo uba bantu bakiri bato cyane cyane muri biriya bihugu byo muri Afrika biko biratera imbere aba bibereye muri za PhD bakagira ama maîtrise niki bakaja mu buzi ugasanga biragoye uwo mwanya urumva kubangikanya ibiharuro n'umugabo canke kubangikanya ibiharuro n'umugore rimwe nari muravuga ati reka mbanze ngire buke harya hama ndindire ico nacu kivuga kwiki kuri ibyo bintu bavuga ati harimo no kuba babanza gushaka kwiteza imbere baronka ubuzi
ego ndavyemera cyane cyane uri umuntu w'umukenyezi ujya kuronka ikibanza wifuza wewe uri umukenyezi wize ni ibintu bigoye burya abantu batize bese nibo barongorwa kare ariko umuntu yagiye mu isura kiga abari occupé n'ibindi njewe je sosiye umuntu wese yumvira gukora ikindi kurumva le mariage iguma iri norme mais c'est pas une obligation uravyumva kubwivyo rero hariho bense batabibona uko yuko bona kwiga aho akavuga ati jewe umugabo niyo diplome abandi nabo ati reka nangure kuri diplome amuwundi nzomurondera hanyuma ariko twebwe ingorane tugirana cyane cyane ngaha aya mu bihugu bya Buraya nuko urumva umugabo munganya amahera wowe gatuduga hejuru ugataka umurengera ko urumva ubona munganya amahera ubona mengo na ariko arakuzanira kiruta icyo usanzwe ufite ibyo byose wari wifuza urasara kubyiha ariko ukibagira yuko burya urukundo rugumara urukundo kuronka umugabo umuntu akuba iruhande uri umugabo uri umugore kuronka umuntu akubaha kuronka umuntu agutimisa akuba hafi akagutegera mugashobora kugira proje ibyo byari byoba byiza cyane ariko bidakunze urarindira naho rero tuza kurondera muri kanzenze kubera ko ushobora kuronka benshi kandi bavuye mu yingo myinshi ushobora gutaramo
hama rero muri kanjenje umuntu araje akubwira Johnny Dewe nitwa Maeva bangasha kuyunshiramo muri groupe murumvikanye uraravye Maeva ntari marié nta mugabo Maeva ntawe nzimbwa mfuye kuvuga gucyo nta mugabo nta bag na kina kimwe aciyaza ucusha mu ifoto ya Maeva hama akacayidandaza akavuga ati ndeha gucyanci ubwenge rungana gucyanizibi ni umudan ni umu ndiko mvuga kudandaza ni umushimagiza muri yo groupe canka rivuga wenyene
niwe yishimagiza niwe yigisimegiza kwanze semba ndamunze niwe yishimagiza ati jewe nduku nuku mezuku nipfuza niki agasaba kuba meme exigeant akavuga ati jewe Maeva narize utize bikunda kibipasa
hama agacaza agacaza bigenda gutse baca batangatanganwa bose akavuga ati duwa mbere akunze Maeva ni mundekere bacha bagenda bakabiraba
sura kuvinjiramo ko azema namusize muri groupe Maeva sarondegwa n'abandi bose bari muri groupe muri groupe akaza kumwandika ariko nokuvuga yuko uri nzuza muri groupe nokuvuga ko wemeye yuko uri libre kandi uje kurondegwa urashaka guhura n'umuntu ariko nubona iyo biko biraza kama kurinda uva muri etage naho uri muri Canada iyo uri ukarinda kuza kurondera wonyene ukaza kurondera ngo muri Afrika ukamara amezi abiri wicaye urondera uwo muhura mutari kumuranahura ugasunda ugataha
n'amatikarazinze
kurondera urumva biba byoroshye hamaga
Johnson Maeva uza kumenya gute ko yaronse atari ko abandanya ronka nka 15 hariho abandi batararonka kugira ngo ntatware abo bandi
erega dia ni nka kujya nanze ndakubwiye ni hari abo ndiko ndaraba muri ino minsi ndiko ndasatira nubwira umwe muri ko muraganira ni nka kujya uza mu kiganiro Love is Blind ukaganira n'umwe mu gatondo apreme ukaganira n'undi kumugoroka ukaganira n'undi Nuburaza muri coupe ubu kiri kurarondera
umuntu afise kuguma avugana gushika aronse ati narafagitse ndavuye muri groupe jerekani
ni turaronka baronse muri kino gihe urumva nibo igitangura ariko nitwagira baronse tuzomugira ati okay dukinjurire rero kubera mwebwe murafatanye niko murafata ama projet yanyu tubireho kugira abandi basasa babandanye binjira abandi basasa abandaye baronka abantu
Reka twakire na Edmond ku yindi murongo wa telefone Edmond ikaze ku ijwi rya Amerika. Edmond uratwumva?
ndabumva neza.
Eh uherehe Guidemo?
Ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cya Nairobi.
Nairobi abakunzi baraboneka canke muri ko murondera muri kanjenje kwa Jones.
Nairobi nago nago nabango nago aboneka. Uza uza jewe anini ukuntu mbona imico nyene y'Abanyafrika ukuntu tuba bateye na je ndimo tuba duteye ntabwo nimva mu mukunzo yabava mu gihugu kuri umugabane wa Afrika. Halo,
turiko turakumva.
Ati ntabwo naba nifuza umukunzo ava kuri umugabane wa Afrika, niyo mpamvu nashimye gutanga nimero zanjye za telefone. Je wizanze je umuntu numva ninkunda no kuyumvamo sana umuntu yabavaga ku mugabane wa Buraya canke se muri Asia uko.
Edmo, ariko twebwe uno munsi ntituriko turahuza abantu ku ijwi rya Amerika, twababwiye iby'iki ibya kanjenje. Niwashaka Jones uraza kumurondera, twamutaginze muri poste yacu kuri Facebook, muze kwibandanira ibi byago.
Sawa, murakoze.
Yego, ugire umunsi mwiza.
Namwe.
Ego, Jones, tugarutse gato rero ku kungene wari kuratubwira ati umuntu arajayo akivuga ni nka kujya ugenda kurondera akazi ko ndavyumvise kabwa nizi binca hari ya nkora hari ya mbandenya hari ya nukwivuga. Hamko tubizi abakobwa babarundi kazi n'abanyarwanda kazi nubwo ntari ko ndabashira muri rusangi nabantu niyo batagusanze ngo bakubwiye ati nagukunze kugira ngo urinde kubwira umuntu ngo jewe ndagushaka nagukunze urarifana, kenshi niko bigenda Jones. Abakobwa barandika bakivuga vya vre canke n'abahungu babasotora?
Oya, hariho abakobwa bahora bivuga, rega ibintu byahindutse dia, ibintu byarahindutse. Je ndabizi kubera sinzi kwa kubera ubu yamazigihe mba hanze, ubu nta muhungu yo bakinzana namusimye ngo sindamubwire ngo uri mwiza canke ufate. Hariho akantu bitango break ice ndongo nuko brise la glace, umuntu katangura kumubwira ati wowe mbega urabona ko wambaye sanziza, cyangwa ukamuraba ukamwereka kamwe ko nawe wasimye. Ubu ibintu byarahindutse, turi muri 2024, sije bindi by'ababyeyi bacu barinda kubaranga, ukarindira umutanta uza kubwira ati yari hariho umusore, reka tuzoze kubaza ujye umusore uko bimeze canke iwabo y'umusore nawe azoze kubaza. Eta ubu uya ni TikTok birizana abakobwa b'ubuya muri moderne, kandi n'abarundi kazi n'abanyarwanda kazi natwebwe two muri Afrika ubu twahindutse. Ndiko nibaza turepo tu moderne, uruboko kumubwira umuntu ko ari mwiza murambona amatite yo muri Nigeria beaucoup plus amapeyi ateye imbere Afrique du Sud Nigeria bagira amasi bakerekana abantu bari kubaragira mariya cyangwa bose baguma kandi uzovira benshi bavuga ati twahuriye kuri rezo sosiyo, bahuye kubera WhatsApp, bahuye kubera umukobwa yasize ku foto nziza, bahuye kubera umukobwa yasize ko kayibe akamakiyaze keza. Urafite icyo gikwatira gutya nawe utebuka murondera nawe uri umukobwa utegeza kwifata neza kugira n'uwo muntu abe yatire, nawe uri umuhungu utegeza kwifata neza kugira nawe ube yatire. Mugasanga abakobwa umukobwa rwose arakubwiye turi mwiza canke niwe mnagushimye eske uri libre canke n'ibindi bisanzwe cyane rwose. Ubu uyabi nibaza ko ari ibihe tugezemo, ari umwanya tutagifise. Ubu nta mwanya ukiriho wo gupfinaria, urabyuka mu gatondo ukirukanga ku kazi ugataha muhira ukaburitekeye ugasanga ubu ibintu byarahindutse, nta mwanya ufise wo gufina.
None ntugenda kuvuga ngo urava urumva aho turi muri bwa buzima bwanyu ubwo ngaho mu mahanga ntituri mu Rwanda no mu Burundi kamwe. Ntugenda
dia iburundi no mu Rwanda se auto shows ibihugu bya Afrika ubarazafise wa muco wundi, ariko umuco wo kuranga wamye kuva kera narindi. Je ndazi ndi Burundi kubera nakunda ibintu by'imanza, nama ndi umukobwa waba bahamagara guseriva, ndi umukobwa kerebutse cyane mu manza zose nitaba, naba ndi ko ndaseriva, naba ndi ko ndiruka hariya ijya ndabi biriko biragenda neza ibiriko biragenda nabi. Nige ramva yo atamubyeyi ambiye ati je umbega urazi ko umusore urira ndasa umuhungu kandi mungana, ariko ugacusanga umubyeyi abamama bo baragurisha abahungu babo atwari bakubwira ati ndasa umuhungu wanjye ndakwetumira mbega muzoga.
Ariko rero sinzi umugenzi wanje ndasa abagenzi ngahanye twamye tubiyaga bavuga ati shabarinzi bakurangira nawe wintu hari igihe bita uba wumva umenga ntiwabigwanyiye, uba wumva umenga sigwawe nyene n'ibyo baje bafundikanya n'ibizoshika ahantu. None wumva ico gihe hose bakurangira kubera iki umuntu avuga ati bararangiye baragize ikariko ako kantu ntakurumva bavuga abatandukanye bati hakurangirwa wo kwirangira wewe mugahura Imana ikabikoraga Jones
kanjenje rero nitso ibereyeho ubuyurirangira, ariko bityo byo bavye navyo ni byiza kubera nuwo mu mama baya gushimwa ariko ingorane je nabona nuko karanga abahungu badasobotse ugasanga umuhungu ntasobotse naho ari nyina ya mukurangi wowe ntiwa mushimwa uko uyu mushima wace muronde
abo baranga bose ntibaba bashobotse
urumva ari ikintu utamukundiye ko uko wewe wavuze ati biragoye hakurangirwa wo kwirangira hajya rinza muranga na umubyeyi yarinza avuga ati zenda fitse umuntu wo kuronga nawe abarimo akabaza bari wakantu bazitse katameze neza usanga ari umuntu nyine basaka gufukafuka kugira agende cyarinda usanga umwana ari umunyeshuri ariko akaba ari kijuju akaba akunda amashuri ariko akaba ari kijuju ariko akavuga ati reka dupusa zogwa imbere
aze kugwa ku mugore rero ibyangiye mu muryango bagende kubishyira ku mukazana
namushimye ni mwiza umwe bazovyara abana beza nuwo kwa nakazobagiye mu muryango uzwi bijya mu kirundi bavuga ngo giya
ngo giya wabo nabana
giya aho bimbura
nuko rero abakiri batumwe ko muratwumva urumva kwa gatanu numwanya wanyu twa dushaka ko mubwira ico muterereye mwebwe ivyo kuranga no kurangwa mubivuga kwiki bakurangiye ugenda washimye canke ubanza ukarindira vyo genda gute bo kurangira kumva ari sawa mu rukundo canke muhuriye mwibarabara uri kugura mata uri kugura isukari niwe sawa wihuriye nawe mwicaranye ku ntebe y'ishuri muzinanye muzinanye muri vyinshi uvyumvira kwiki mudu heni mehozanyi muche kuri Facebook ya tuveo wa radio ya tuwa matuwa hama gare tuyage tulikume na Josephine Johnson Hunzimana mwenyesha makuru yigenga ali iburuseri mwubirigi ya kawaya tanguje uruga gwituwa kanje nje ruhurizu kwa mgo awashaka kuronga awakonzi trafise Sanchez kaze kujugi Amerika
gakonzi
uherehega Sanchez
mere muna ramajaru mu karere karindi murenge wa Rusizi.
Akabazo kawe kwa Jones.
Nge cyondabaza. Cyondabaza. Ubwo abugenje gucyo. Kujya muri group nyine ya Fred nyine bagahurira mu bakaba bakundana bakaba bakuba ku rugo. Iyo bimaze gucamo nyuma yaho wenda inyungu cyangwa se inyungu wabikuramo ni iyihe se ikiguzi nyine njyewe nicyo ndi kubaza kujyamo ni ubuntu tukajyamo tugakundana nkabona nk'umukunzi tukabasha kuba ku rugo wenda tugiye gukora mariyaje wenda akavuga ati njyewe nshaka mariyaje ko tuzagenda kwa padiri tugasezerana ujya kavuga ati reka tubyereka twibanire n'ubundi
urakoze reka ace akwishura Josephine urakoze ugire umunsi mwiza yego mugabo ga Sanchez imbere yo kugenda ga Sanchez urafise canke n'ufise wewe uramufise uri kubariza abagenzi ubi ndakwaje kugira ubyongere ko ntihagiriza dusambura bavuga ngo baje kurondera abakunzi ku ijwi rya Amerika ako kantu wongeye ko ufise uri kubariza abakunzi ako kantu wongeye ko uri kubariza abakunzi niko twashaka kumva kugira ngo ntihagire uhava ashavura
Mama warakangira kandi kandi. Ushaka kujya ngo kuba kurugo amara kuba kurugo wo wari witeze yuko mugiye kurushinga akakwikata nyine ugasigara aho ngaho. Ubwo ni ugwitigarukira amaho ngaho nyine n'abintu byinshi.
Ucugaruka muri kanje turakozwira umunsi mwiza. Ego Johnson muri kanjenje ukuramwe iki mu guhuza abakunzi ngo babinjira kuranga ibigenda gute ashaka kumenya inyungu wowe ubivana amwe nk'umuhuza reka twite umuhuza
Ego Bian kubera zewe nzi ngorane ziriho zo kuronka kanjenje nizo kugarira ihishwa na n'umutwari kanjenje ni yagusa ntiyagira umuntu n'umwe ahubwo azona beshwa ngo ndeka ndagufase ngo kukuronderera umuntu ngo ndakwandikishe ngo hamutegeza kundi kanjenje izo kwa Maria gusa bafu nitwagira nka site web tukagira amaservisi ko turagurisha yandi ariko guhuza abantu kuganje bizo kwa Maria za gusa kugira umuntu asore kuronka atavuze ati jewe nta mahera nari none wabura n'amahera ukabura n'umukunzi byo bigukoranire ko oya nimi buri buri uwo mukunzi usoye kumuronga utubore
wewe uhava uhava
uhava jumsuka ndiko tuko muri socle familiale c'est très difficile kugira usoye kuronga waba ariko barakurangira ariko bakurangira nabushaka wewe ari kubu ni buzokwitsagurira tu es maître de ton destin ukavuga ati jewe urya mukobwa na mukunzi urya muhungu na mukunzi niwe numva saka mu buzima
bwanjye Jones Jack ukanugumuguma ugumugaruka ko ku muryango reka tukinjire mu mizi kweri ki mu muryango wakurangira kandi ariwo bagukunda ariwo wakonera ibyiza ga Jones
urumva usanga ari umutante ariko arakurangira umuhungu azi ugasanga ari nyina wowe yamutumye kujya kwa kera byagenze ariko ugasanga wewe uwo bakurangiye si ukunze ufite abantu bibaza ngo baba bakuzi wewe baba bazi uwo mushobora guhuza kandi bihe
kandi urabona ngo iyo mugiye hanze ngo iyo mugiye hanze muranahinda ugasanga ko babarungitse hari byinshi imigenzo yahindutse nico gituma imiryango itamenya bamwe n'abandi
urumva imigezi tigeza guhinduka urumva ahaturi buraya abantu basaba ba plus individualist urikunda uvuga amashure yanje isakosi yanje ariko muri Afrika turacyari mu kintu cya famiye uvuga ngo umuduga wo muhira inzu y'iwacu uvuga ngo inzu yanje wumva ko ariko ngaho ibintu byose urabyirondera ubu umuhungu n'umukobwa ibintu byose urabyirondera kandi urinze kubirakuya nawuza ngo biguhe gucyoya umuntu ke urabiguhaye hamikindi nacyo nibuke yuko turi muri Afrika turatinya uruvuga rw'abantu turatinya n'igitsure twari tubaye kubera ubw'abandi iburaya aza kuva no muhira wambaye neza wa minisitize wasizeho hotel wasize ko verni ya nyuma igezweho makiyaje izimbye cyane ukagenda gusa kuri metro ntage numwe akubwira ati wambaye neza
Jense reka na kire Clement Muhammad cende ngaruka kuko nk'iki kiganiro je uri kuravuga ngo bakobwa niwe babuze abakobwa ko tutababona ariko barabaza kanje nje meze ngute kuko urumva nk'uje na niteze wabuze ati bakobwa benshi mbwabo na niteze kuno munsi tuza kubana nabo bakabaza ibibazo muri kanje nje mbwabo bakabaza wewe wa kanje nje mbwabo urabona ko batahari turizeye ko baza kuza kugira twumva ico bibaza nabo twakire Clement ikaze ku jugu ya Amerika
murakoze cyane komikaze
uherehe gatema
ko ndi mu muji wa Ubira muri Repubulika y'Intara ya Kongo
akabazo
bo hanyuma akabazo kanye shaka kumenya mbega kugira umuntu yinjire muri kanjenje bisaba iki aca ku rubuga kuri site iyahe kugira ngo zikundike yinjiremo mbega hamwe hoho umuntu amaze kwinjira ntacho bisaba n'ikiguzi cyane n'icyumwe ashobora kwishura bazo kanje nako murakoze
ako yari yakishe Jones yavuze yuko abizi ingene bibabaza kutagira umukunzi no kutagira amafaranga ati sino kwishuza abatagira umukunzi mbwa bareka kwishura ko kanzi ashatse ratanga iyo nimero baca ko gira umunsi mwiza ngaho muri Kongo ego Jonse Clement arashaka kumenya ingene abantu bashobora ryo kubaronka byoroshe muri kanjenje kugira ngo binjire bagerageze amahigwe yo kuronka umukunzi.
Hariho inimero iri kuri WhatsApp ni numero plus 289 68 98 ubusa indwi ubusa gatatu ndasubiramo +2 69 68 98 ubusa indwi ubusa gatatu iyo nimero uyanditse ko nije ndayifise ndakwishura tukaganira nkumva icyo ushaka nkabona ubuseri ushobora kuba ufite mu gushaka kwinjira muri kanjenje hama nkatebanga kwinjira ngasenda kwinjiza muri gupfa ya kanjenje urumva ntagiye n'umasaka ubaza ariko ngo arashobora kuri ikintu kanjenje niya gusa kanjenje zo kwa mari iya gusa urukundo ntere kugwa kuganize umuntu wese arakwiye
ako kantu Jonse
iruhande bijya bavuga ngo passe a côté des flandres aux multiples visages umuntu ashobora kubiryoherwa utubaye kuronka umuntu mwumvikana mugashobora kugira niyo mariage c'est encore mieux parce que mariage ni c'est la première institution divine yabaye instituée par Dieu kandi mu bitangaro Yezu yakoze igitangaro Yezu yakoze muri Jean 2 bavuga ngo Yezu yahinduye
amazi
yari igitangaro kibereye muri mariage nubwo ko nawe nyine yemeye mariage yakonfirme mariage
ariko ako kantu uvuze ko urukundo rutagugwa Jonse nimba rutagugwa none ko wavuze ngo benshi bari bishakira diaspora izamuyingana ruyigi ntibariko barahuza cyane muri izo za kanjenje bica bigenda gute wumva hatari ho kwivugurutse
ndati maze kumva nk'abakobwa babiri akubwira ati jewe se shakuburaye ende yera shakumwana warugura erega abantu abafite abantu bose barishyizemo ngo abana abana bumugisaga ntibubaka kandi n'ibyo kubera ama divorce menshi aba hagati y'abana bumugisagara benshi rero bakabona ibyo biba ku bandi bakibaza ko nabo nyine bishobora kuba bakaprefera kuzorongwa n'abantu barugura narumvirije n'abandi bamama babivuga je hari umuntu yikaze kumbwira je nta muhungu wanjye n'umwe azotwarwa azotwara azontwara n'umukobwa wo mu gisagara ntibikunda ararahira arengwa nange atari wazo murongo
aya yagisagara muragowe muzoca mubigenza gute
urumva muri kanzenze biriho mariho na ega si kanzenze gusa hariho na no kuri Facebook hariho parti ushobora kuraba bamwe abakunzi hari ahantu ushobora kuronderamo abakunzi arama amasiti ya betting ni menshi cyane aruzuye pa gushobora kuronka umunsi tutomi umuntu wese ariko aronka uburyohe bwiwe ariko simvuga ngo mbaka ngucubwira mpaye aje ijo nibyo ntashaka yuko abantu ntibabyihendeko urashobora no kugira umukunzi hariho abantu benshi bavuga ati je nagize mariya zinarahejeje nagize mariya zinarahejeje ubu icyo nifuza ni ukuronka umuntu dukundana tugumana kubera naragize mariya naradivorosheje ubu nosubira naho nyine nohava ndivuze akabivamo gutyo
Johnse ungundire nakire Jean Longue hama mbwahari hakabaza ukaguma kangya ku munwa ko kubaza nimba urukundo rugufise itoto nk'ugwa kera urumva kuranga kugira iki ku hari abashobora kubaza ati urukundo rwacase rya toto rya kera turakagaruka ko kukabaza inyuma ya Jean Longue ikaze ku ijuru rya Amerika uherereye ka Jean Longue ikigara akabazo ka mugabo uvuga umenga si weekend ntikwigenda neza numva umenga uri kuvuga nkaho umenga ntushwashwanutse uduzi jugira ngo tukumve nta kundi reka tufate Marcel kundi murongo wa telefone Jean Longue turumva atari ko aratwumva kugira ngo duhakanya abandi Marcel ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane kandi ndabasuhuje
uherega Marcel
ego ndi Kigali mu Rwanda nk'isanzwe ntabwo njya nkunda guhindura ahantu mba nakomeje kubumviriza ikiganiro muri kugirana ariko nagize amatsiko iyo twavugaga umuranga iminsi yashize cyangwa se mu myaka yo hambere tuzi neza ko ari umuryango uhagurukaga nyuma akajya kurambagiza rimwe na rimwe kera banarambagizaga umuryango wo kurambagiza umukobwa
kurambagiza ni kuresha mu kirundego
Pardon?
Nariko sigurira abatumva kurambagiza ico bivuga mu kirundi bandanye.
Yego, hanyuma uyu munsi social media cyangwa se resocio zigira uruhare cyane mu guhuza abantu ariko ndashaka kumubaza niba ubwiyongere bwa divorce ziri hanze ahangaha bidafitanye isano nuko abantu umusore n'umukobwa ari bwa basigaye bihurira bahujwe na social media ugereranyije nuko kera umuntu yagendaga akabanza kwiga imico y'umukobwa niba abo umukobwa bakiga imico y'umuhungu deja noneho n'abakundana batabizi bakazahura nyuma ariko uyu munsi social media zikaba zaragakemuye niba bitaba ariko gituma imibare ya divorce ari myinshi cyane nicyo nashaka kumubaza
urakoze ubwo n'umunsi mwiza Marcel ngaho mu Rwanda Ego, John Sakabazo kavuye mu Rwanda kwa Marcel.
Ego, dia, ndakubwira nibije natangure ko mvuga ni maisha ni karate ni kuna gupata na kukoza. Urashobora kuba warize umuntu mwariganye mwaramaranye imyaka 5, 6, 10 mugikundana hageze kumubwira Mariya zibikanze. Burya abazungu mu bwenge bwabo hari ibintu kabeme ndabemerera ko je burya ndakunda bajya abantu bavuga ati reka tubane tubanze turabe daboro yuko ava Marcel parce que le mariage c'est aussi une association n'abantu babiri bagaragaza
ko
bagakora ibintu hamwe bagakorana ibintu hamwe bajya abazungu batangura kubana kenshi ntibakora bavanze parce que uwa wamenye yuko ari kinebwe navyuka adakira petit déjeuner atazi gukura icyo seti atazi gushira esime yoge yo yanaguza vuye muri douche ahitegeza kuja izo ngeso zose bizite cyatu genda ku muntu utike tumenye ingeso izo ngeso rero nuvuge ngo ingeso ngo ya papa na mama ngo niyo y'umwana umwana abavyeyi baramurera ariko akagira ingeso zidasa n'abavyeyi hariho abana benshi baba bafite ingeso nziza gusoma abavyeyi kuri tukavuga ati ujya se we yahora agira ibintu yarashobotse togasanga umwana nawe niwadashobotse nuko ingeso z'abavyeyi upako bazishyira ku bana kandi n'abana ingeso z'abantu bazishyira ku babyeyi urashobora kugwa ku muntu muzima mu kubaka nigiye mu divorce nicyo gituma hariho abantu gusa n'ubu baguma babona mariage ko ari ikintu cyiza ari ikintu kizima umuntu wese yarakwiye kujyamo ariko rero abo bose rero baba bamaze kugira izo ngorane bakavayo nabo nyine ntibaca biyebura ariko ntihagire n'umwe yibaza ngo est-ce que mari divorce ubu yaziri nyinshi kubera abantu baronderwa kuri réseaux sociaux erega umuntu atangura gushima umuntu utangura gushima isura utangura gushima ukuntu yambaye
amanuzenya Johnson kakabazo nakubwiye ko kaguma kambaba ku munwa k'ivyerekeye itoto ry'urukundo rwa kera n'ugubu nimba utangwe gushema ku mubiri ku mutima umubiri no musho shobgenda urabizi mwibara barapuku bakabara ku konze gatonyi kuboko canke izo zarazawe zikamererwa nabi canke ugutwitwawe ugasanga ca kintu yakunze n'iki kiharari ku mutima wowe uraguma none wumva nimba muri uko kuranga hashigwa imbere ubwiza amafoto ingene umuntu asa ubunye hari na twa filter dukora kuri Snapchat umuntu arazaga kwita kwifoto kagira ngo ni ugwa rukundo none wumva itoto ritari ko rirajanwa n'ivyo byo muri social media nkuko bakunze kuvyibaza
ariko si social media aho mwahuriye n'umuntu ntiharanga uko muzokundana niyakujya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa nibwo umugezi bwami ariko ubwenge bwiyo nibwo buzoranga igihe azomarayo ubwiye kuba kuri kijuju bizo kugora byese nico bako ubibaza ngo urugo ntirurondegwa urugo ruraharanigwa benshi baraswana baheze guswana ngo ndahere ndigire kwa papa na mama kweri bafise impuvye zo jahe sepa kubera mwahuriye kuri social media mutazokubaka mutubara mu guhuza mwahuriye mu by'amafamiye mukavana ubu nuko la societe irahari liberté cyane abantu igwari bagiye kudivorce ukazo utakimukunda utakimushaka ariko icyambere utangura gukunda kenshi Diane utangura gukunda isura ego nashaka kugira accident nihagera utu utangura kubona yuko yamukunda urukundo nyakuri no kuvuga yamukunze umutima akavuga ati naho yahiye yarekora teka arasa isuri sanabi yagize accident cyane yatitse kuguru mbanda yenda mukunda kora ndamufise ku mutima uramukunda ni wakunze iyo imaze yonyene afise ko arafise n'ikindi kiruta iyi
Yosu. Egoreka umwunzire gato turuhuke gato nyatubumvisha karirimbo akuki kurukundo ka Romeo na Pacific hama duce tugaruka ku mirongo ya telefone nawo bandanye tubwira ivya kanjenje Jones tugumane ku murongo twumvirizanya kanu karirimbo ni akuki kurukundo ka Pasi hamwe na Romeo Murantunga narisavye akuki kurukundo ka Pacific na Romeo ariko mu buhinga bw'ivyuma bambariye ko kadashobora kuboneka ku rutonde rwa rutegekanije kuri utwo turirimbo ariko ntaco naka anye kyamuhura keye twibaza yuko aho muri kariko karaba ahimbara mumviriza ikiganiro turi kutugirana na Josephine Jones Nkunzimana Jones rero imyaka nayo uraraba ukavuga ngo imyaka yabinjira itangura kuri ingahe gushika kuri ingahe kugira ngo winjire mikanjenje
umuntu wese ufite imyaka kuva ku myaka 18 ashobora kwinjira kubera niyo myaka yemejwe n'amategeko sino narimeje ko ntariho n'undi muntu yanditse ariko aravuga ibintu bijyanye n'imyaka ariko avuga ngo ariho aze bitango aje du premier mariage aho kubera uya bari hanze konte les sociologues abantu bose bigibijanye n'imigenderanire y'abantu n'imibereho y'abantu bari hanze ko te kunga ubuye umuntu ashaka kugira premier mariage zose zikanga hama ngo igituma imyaka yagiye iragabanuka imyaka ya mariage ya uyigendira duga cyane ugasanga umuntu agiye kugira mariage atevye cyane ngo kubera hagiyemo na scolarisation kera abantu nibiga bafisura guca barongora urumva ninga kujya bavuga ati nyagiye ku rugamba urumva yagumye mu hirarongora umukobwa yari imyaka 23 umuhungu nawe ikaba mu myaka 32 aho byari mu myaka y'igihumbi kimwe na 1990
ni uvuga ku 18 hama uwimirirwa ninga haje nk'umutama wa 90 urashiramo muri kandrenje
Ngeri yaza kumutama wa 90 azoba kibasha Diana ariko niyo abyifuza kaze muri kanje ko muri kanje nze nabantu bose bashakwinje
urukundo hari wugwe mirirwa mu myaka
bavuga ngo 77 ariko nibaza yuko ni imyaka izana irimo uyifitse akabona biramukundiye ari buturabe yuko bikunda
eh None ga Johnson ugeranije kuraba aba ibiharuro by'abakobwa babyitabira abakobwa n'abahungu nari bande bariko baritabira kurondera abakunzi cyane bice muri kanjenje
Izembo narabahungu cyane abakobwa benshi aracaye ni box akambira ngo
This oprop is unterbroken
Twumva muhinga bw'ivyuma itelefone ya Johnson itari kwiracamo Bace basura bamuturonderere mukurindira turumviriza Fernando mukanimbo kiwe Belesima
On pourra lire en lettres d'or Je t'aime encore et encore Yumva gatima gatera Mvuze ko ngukunda twakundanye tukiri batosana reka mwibutse ma tubwirana utujambo tunezeza umutima hari kera cyane tutaziyo bigana none dore twikomeje urukundo rudugasara My baby somanti umva no kutagibiye byose Nibi sanswe aho bigeze tenumva ngomba gusa Aiwe ukunda cyane nkaho cyo barijya nyuma
Akaririmbo ni Belisima ka Fernando Jones aragarutse ku murongo wa telefone Jones twari ko turakubaza rero tubwira ngo abakobwa hakubikubwira bahakujamo muri kanjenje bidandaze bivuge bavuge igituma kana kayo bakunda kabaha meta ni kintu byo benshi ubunye nuvuga bavuga cyane bagusanga muri iwawe muri message bakakubwira ati ndonderera niko bimeze ni kubera iki none bat
ego niko bimeze urabona nko umwanya gusa duheje kuvugana imeze kuronka message zikanga 16 abari kubarumviriza abari kubambira ko baronse inomero ubunyene mu kiganiro kiko kiraba ariko murabo bose nta numwe ndabona umwe ashora kuba umukobwa ariko abandi bose nabahungu
abahungu ni gute ni plus 257 mu Burundi cyangwa ni he
abahungu ndabona plus 250
mu Rwanda
plus 40
mu hajya ni
boy 50 ni nyinshi nibaza ko nabo nyene ngira mu gihugu cy'u Rwanda urukundo ni baroronka gose nk'iwacu mu Burundi bose usanga bese ari imbuzi ariko ico no kugira dia
Jones ndagusabye imbabazi
ndifuza yuko umuntu wose aza muri kanjenje kandi ijezo cya iyo umuntu wose tiko turaganira kugira ndamwinjize muri group ndamubwiza ukuri ntuze ushaka 100% umuntu ari 100% parfait uwo mugore ntabaho n'uwo mugabo 100% parfait ntabaho wewe ndaba n'ushikana 80 uzoba ukwize kandi ibyo bindi 20 bibuze uzobikorere ko kugira zobikwize akwize iryo jana wowe ushaka kuri umuntu ni umuntu buje mu umugabo agiwa n'umugore kandi umugore agiwa n'umugabo baranavuga ngo n'umuntu atunga
umuhisha atunga ushumugore
umuhishije nibi bavuze yuko ubuye abantu bagira prize mu mariage kugira mariage ya mbere ya kabiri ya gatatu kaza kugira ya kane ari wonse umuntu muzoguma n'ubuzima bwose n'umva wararusha nawe ku mutima no no kumubiri byansero buruse parce que biraruhisa kugumuvana n'uyu fatana n'uyu ibintu byoroshye
sintu byoroshye hamanone gajonze ugerageje kuri abo bamaze guhura biciye wawe muri kanjenje ubona bifata umanya ngana gute kugira ngo wa mayiva twavuga atari no muri groupe azoshimane n'umundi muntu wundi bagere kugwego ko kubwira jonze twe turagiye twaheje ivyacu ndateke valise ngiye kugira mariya jundi nawe ati twabikoze vyaheze warakoze kanjenje irakabaho bimara umanya ngana gute biciye muri ivyo bintu byo guhuza abantu kugira ngo urukundo wumve ko ari gwa atari urukundo rwa ifeke bagiye barafatanganya ibidashoboka
nibaza yuko igihe nanguza kanje nje muri MFM umuntu wa mbere yagize mariage nabonye vyihuse twabimenye kare byamaze nk'amezane
amezane ukaburamenye umuntu muzobana umuzima bwose ga Jones
ego ariko urumva muti paretre ko ari yaragize deception wakavuga ati jewe mbonye umuntu duhuza bukebuke na bukebuke nariteguye wazi murundi yuko umuntu aba yaguze intebe yaronde amahera yo kugira agire urubanza akora atagira mariage bitaguranye no confiance wewe yari muti kabaye desi akavuga ati jewe ndonse nkabona turahuze tuzasugira mariage abona abantu vraiment uvuga ngo narinzi uya urumva sinye umenyesha makuru ahari i Burundi ubwira nzi ndaguma na contact nabo ariko ari abandi benshi nyuma yabo bagiye barubaka bamaranye amezi atandatu ko nikiganiro tutamaze imyaka myinshi nigenda hava
muri oya muri ubu unye ibi bishasha vya apana bivya bindi vy'imbere ya 2015 ibishasha vya vyo muri kanjende ku rubuga rwawe rundi harabo bamaze kuvuga ngo twebwe turi muri iyo nzira yo kwigendera
oya niba tugitanga urumva nituramara n'ukwezi ariko nibaboneka nzobabwira ndifuza kuzogaruka ngaha ndababwira bina abantu bagarutse akatubwira ko baronse nanjye nzogaruka ndababwire nti ariwo abaje bagire na temoignage mwumve yuko ari ibintu bishobora kuba bikunda
twavuze ngo abarondera cyane watubariye ko benshi bari kubarondera abo diaspora barondegwa na Heburaya Amerika Canada he barafise aho barondera cyane gusumba ahandi
oya nta uri kwarondera kubwira umu diaspora nakubwira ngo zero ntaronse Canada singenda tsanke na utuzoganira ariko benshi hariho abahungu benshi abari buraya abahungu bangana n'abakobwa barondera ariko bari muri Afrika n'abahungu cyane barondera abakobwa bari buraya
imyaka iri hagati ya na
imyaka ni yose nko hari ge uzubona hari ho umuntu afite imyaka 50 ngatangaranira na 50 n'ubuntu naru ati nawe buraya urahabura habona ntaba ndakubeze ko James imyaka 41 kandi nanze ngironde
uracharondera kandi wumva ufise
ufise kandi netera kuzoronka kubera kuko wenyine biraruhisa umutima
none ga Jones aho hantu muri ndondeza ntacura hano ba ariwe wabitanguje
jewe urupa zena n'umuzondondera je prova bambona nk'umuranzi kandi ariko nina bamwe umuntu muzima sinzoreka kumutakira nanze kubera ndabyifuza dorashaka
nuko reka tu tukwifurize yuko ni wagaruka uzotubwira ko nawe waronse turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro Jones sinzi rero akajambo kanyuma wubwira kubumvirije kano kino kiganiro ca cuno munsi kuvyerekeye ivyo vy'urukundo ingene kanjenje bashobora kwitwaramo neza kugira ngo bashobore kuronka uwo mukunzi wo tekerera iki akajambo abatwumvirije
abumvirije bose nagiranda bashimire ko nabashoboye gutega amatwi kino kiganiro hama nk'aba ngira abandi bose umuntu yoba yumva ashaka kwirangira abibone ko ari ibintu biri normal cyane gusa abibone ko ari ibintu biri normal ashobore kuza kwiranga ati jewe ndiko ndarondera ntiyagire umuntu ati urukundo ndarondeye sur les réseaux sociaux ubu iyo urukundo rurashobora kuba tuveho developement ugashobora kuronka umuntu ama ntiyagire n'umwe aza arondera umuntu ari parfait kuko abari parfait n'abari hama batekane abatari ko bararonka bibaze yuko neza ntigeze bazoba ari ko bararonka kuko ubuya avec le même le divorce bariho hari gihe usanga uguye no kuwamaze kuba divorce umenye ko nawe nyene nk'uyo muntu amerite une seconde chance ashobore kuronka ubundi buzima mushobore kugira ubuzima bwiza
urakoze Josephine Jones Nkunzimana nibutse kuri umenyesha makuru yigenga akabatiza amajwi haba mu kugira kurangisha ibintu ama publicite no mu bindi bitandukanye watanguje urubuga rwa Kanjenje ruhurizwamo abakunzi abashaka kuja muri ugo rubuga basure kumviza kino kiganiro harimo nimero ejo nitwongera kukwikora kugira ngo uze tuyage iby'urukundo canke ibindi bitandukanye uzoze utukundire tuyage nk'uko wabigize uno munsi tukwifurize kuronka umukunzi nawe kandi ugire umunsi mwiza ngaho iburuseri mu Bubiligi urakoze cyane tushimire muhinga bw'ivyuma ingenieur yadufashije ku majwi hamwe na Nadia Tahabari kumwe kuri micro yari Diane Nininahazwe akarimo duhereje ko na ka Juno Kizigenza ni ibirenze